Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanyi mwabonye kingura ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi rya Amerika ni ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41, naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Banje kubifuriza wa gatandatu muhire. Tubafitiye amakuru ya karere k'ibiyaga bigari, ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki saa 12. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru ejo kuwa gatanu urwanda rwijihije umunsi ngaruka mwaka w'umuganura ku rwego rw'igihugu. Umuganura wabereye mu karere ka Rutsiro mu ntara y'uburengerazuba hamwe n'abakozweho nibiza. Ibirori byayobowe na ministri w'ubuhinzi n'ubworozi Gloria Tuyishime yarahari.
Ibirori byaranzwe no kuganuzanya nk'igikorwa nyamukuru cyari giteganyijwe. Byakozwe abagize icyo beza baha ku myaka abatakarije ibihingwa byabo mu biza byabaye mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu ubw'imvura nyinshi yibasira uturere dutandukanye tw'uburengerazuba turimo n'aka ka Rutsiro. Leta y'u Rwanda kandi yoroje bamwe mu baturage baburiye amatungo yabo muri ibyo biza. Ku bufatanye n'imiryango itegamiye kuri Leta nka UNICEF, abana bato bahawe amata nk'ikimenyetso cyo kurandura imirire mibi n'igwingira nk'uko bikubiye muri gahunda ya Leta. Kugeza ubu mu Rwanda igwingira riri igipimo cya 33%. Ibirori by'umuganura muri Rutsiro byaranzwe kandi no gusura imurikabikorwa ry'abahinzi n'abakora ibikomoka ku buhinzi, harimo ikinyobwa cya kawa, abahinzi imyaka itandukanye, abakora ubukorikori, imyenda n'inkweto n'ibindi. Bamwe mu baturage baganiriye n'Ijwi rya Amerika batubwiye ko bijije uyu munsi n'icyo bibutsa.
Umuganura twibutse bya kera, tutari tuzi nkatwe batoya tukabimenya natwe abo tuzabyara soya tubabwira.
Abakurambere bacu ko nibageraga umuganura bagatumira umuryango bagasangira hamwe bakuzuza umuganura.
Nubwo abaturage bemeza ko bawizihije uyu munsi, bagaragaza ko nyamara ugenda wibagirana.
Ubundi ikintu gituma bitakibaho bitanagikorwa ni iterambere ryaje ubu ngubu. Kuko urabona nka kera umuturage yahishaga inzoga agatumira abavandimwe bakaza bakicara bagasangira bagasabana bakaganira emwe bakanatarama bakanabyina. Ubu rero ntabikiba.
Nkuko byatangajwe na Minisitiri w'Ubuhinzi, hatabayeho ubuhinzi umuganura nawo ntiwakizihizwa. Ndebende Emmanuel, ubwatsi bw'amatungo bwatwawe n'inkangu.
Kuko hari ubwa hari nk'amatungo hari nk'ubwatsi umuntu ajyaga amatungo bwagiye buragenda kubera ko ahantu ho ku musozi yahanamye hari nk'ubwatsi bwa bugiye watera inkangu yazikabutwara. Ubu hari umurima afite ubwatsi bwagiye ari bwishi hashikamo n'inkangu nini.
Ku rundi ruhande aba baturage bemeza ko nanone bafite icyizere ko bazahinga bakeza mu gihe biza bitongeye kubasiga iheruheru.
Icyo gihembe nitugira ijuru ryiza turemera tuzahinga mbere kugira ngo noneho imvura izagwe duhita dutera noneho kugira ngo noneho sasa noneho igihe nikijya kurenga izuba rizagenda wenda twejeje twizeye ko tuzagira umusaruro.
Guverineri w'intara y'Iburengerazuba Bitegeko Francois yashimangiye ko uyu munsi ugomba guhitura Abanyarwanda kwisuzuma ku bitaragenze neza.
Umuganura ufite akamaro atwibutsa ko tugomba gukunda umurimo. Uyu ni umwanya tugomba kwisuzuma tukareba ibyagezweho tukabyishimira ariko n'abo twatsikiye tukikubita agashyi.
Mu birori byo muri Rutsiro ababuriye amatungo yabo mu biza nabo bashyizwe igorora. Nta wumenya iminsi azariya yaburiye inka ze ebyiri mu biza.
Twabuze inka bitewe n'ibiza, nabuze inka ebyiri. Noneho mubyaza kuvuga ati ababuze inka tugomba kuzabashumbusha, mwihangane. None uno munsi ndabona inka nyibonye, uwo mubyeyi arakoze arakabaho. Ubwo nari mfite ubwoba kuzongera kugera ku nka ukuntu nari kuzayibona. Nari mfite ikibazo cy'ubukene ariko ubwo ngaruye mu borozi nkaba ngarutsemo.
Ku ikubitiro Bwana Musafiri Defense Ministeri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yavuze ko bahuye nabyo bazakomeza gufashwa. Yasoje asaba Abanyarwanda kwimakaza umuco w'ubumwe binyuze mu muhango w'umuganura.
Leta yasanze umuganura ari umwanya mwiza wo kurushaho kuzirikana no gushyira mu bikorwa indangagaciro ku ng'ubumwe, gukunda igihugu, gukunda umurimo, ubupfura ndetse n'izindi. Ibyo byose tubisanga mu muhango w'umuganura. Reka rero dushyikire iyi ndangagaciro y'ingenzi y'ubumwe bw'Abanyarwanda nk'imwe mu nkingi guverinoma y'u Rwanda yacu yubakiyeho muri iminsi hari abatangiye kwibagirwa.
Icyakora abaturage bo mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda bo basanga batagakwiye kwizihiza umunsi w'umuganura. Ese ni ukubera iki? Uko amateka y'u Rwanda bivuga, umunsi w'umuganura watangiye kwizihizwa ku ngoma ya Gihangangomijana wabaye umwami wa mbere w'u Rwanda. Igitaramo cyo kwizihiza uyu munsi giteganyije kubera i Nyanza ku gicumbi cy'umuco. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti isoko y'ubumwe n'ishingiro yo kudaheranwa. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, Karere ka Rutsiro.
Radio Ijwi rya Amerika. Tujye mu Burundi. Leta irategura ibarura rusange ry'abaturage mu mwaka utaha, mu kwezi kwa munani 2024, rizatwara amafaranga y'amarundi miliyari 85. Ni inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Turayigezwaho na Thierry Ndayishimiye.
Mu bikorwa bimaze kurangurwa n'uwo mugwi, harimo itegeko riwugenga ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Abagize ibiro byawo bashyizweho mu mwaka w'2020 hamwe no gutangura igicapo kizisungwa muri urwo rusasuma. Harimo kandi ihugurwa ry'abamenyeshamakuru bo mu maradiyo atandukanye bazoshikiriza ingene urwo rusasuma ruzoba ruriko ruragenda. Nicolas Ndayishimiye, umuyobozi mukuru w'ico kigo, yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika igituma haratunganijwe iryo hugurwa ku bamenyesha makuru.
Iri rusansuma izotuma turonka ibiharuro vyinshi leta y'u Burundi n'abayifasha bazokorerako mu migambi y'iterambere. Abamenyesha makuru nabo tubasaba yuko bodufasha guhimiriza abenegihugu kugira ngo bazokwitabire rusansuma atanumwe avuyemo. Icyo ni igikorwa kinini tubasaba, kandi turazi yuko babishoboye mu bikorwa byabo baze barahimiriza abantu bababwira ati yamara kwitabire rusansuma.
Abamenyesha makuru baronkeje unyigisho mu mpera z'ukwezi kw'indwi guheze mu mugwa mukuru wa politiki Gitega, bashimye ko leta itabibagiye muri uwo mugambi. Bizoza Adolphe, umumenyesha makuru wa Byizigiro, yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ikintu nyamukuru yakuye muri iryo hugurwa.
Nihereye ko jewe ubwanje naratahuye iki gikorwa n'uburemere gifise, kandi naratahuye byinshi ntari sanzwe nzi ku bijyanye n'inshuro rusasuma zimaze gukorwa mu gihugu n'ibyo twiteze kuri rusasuma uru rugiye gukorwa, kuko rutandukanye n'izindi zari zarakozwe, kuko rukora cyane ku bisata nkoramutima by'igihugu, burimye n'ubworozi. Dusabwa kumenya kandi tukamenyesha n'abandi banyagihugu bizofasha mu iterambere ry'igihugu.
Abo bamenyeshamakuru baribukijwe muri urwo ruganda amategeko y'umwuga azobagenga ico gikorwa. Amategeko azaratewe kw'ibikumu n'abarongoye amaradiyo akorera ku butaka bw'u Burundi. Mukeshimana Jeanne akorera Radio Nderagakura ari mu bashima ko bibukijwe amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru.
Baratwibukije amategeko y'umwuga, mugabo kandi ayo mategeko barayatwibukije bayaroresheje kuri runo rusansuma ruzoba. Ngo baratubwiye yuko muri runo rusansuma ibyo tuzovuga tutazobivuga uko ariko kose canke uko tubibonye kose. Hanyuma baratwigishije amajambo amakuru makuru akoreshwa muri rusansuma umumenyesha makuru atarasanzwe azi.
Urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyesha makuru n'amaradiyo bikora ruzoherekeza abamenyesha makuru mu gihe cya rusasuma. Kosiye Karimwabo azobajeje ico gikorwa yibutse abamenyesha makuru ibijanye n'ico bazoba bagiye gukora.
Si bishasha bije bari bamaze no kutse baramenyesha makuru ku bindi bikorwa bikomeye by'igihugu. Rero muri uyu mugambi basabwa kubyitondera kujya nyine bama babigenza maze bakashikiza amakuru gihohoye neza amakuru hojwe neza maze bakabwira abarundi eka n'amakungu ingene uyo mugambi uzobura ku rusansuma ruzobari kuragenda kugira ngo noneho urusansuma ruzogende neza cyane mu Burundi.
Imiliyaridi 85 mu mafaranga y'amarundi niyo azokoreshwa mu bikorwa bya rusansuma nye n'izina gwimirije mu Burundi. Umuyobozi mukuru w'ibiro by'ugo rusansuma akavuga ko hari ayo leta yategekanije ariko ko hari ayataraboneka. Nicolas Ndayishimiye agasaba kunzi w'u Burundi gufasha kugira ngo ico gikorwa kizogende neza.
Uburyo novuga yuko leta imaze guha biro ijejwe rusansuma imiliyaridi 46 ku miliyaridi zababa 85 zategekanijwe kugira ngo ibikorwa bya rusansuma bishobore kugenda neza. Numva yuko leta imaze gutanga novuga ibirenze igice cy'amahera akenewe, no kuvuga hafi bitigira 51% kw'ijana cy'amahera ya rusansuma akenewe, hamwe ibintu byo gumuka. No saba abafasha Burundi yuko bogerageza bagaterera baba mu buryo canke bwa bumenyi kugira ngo irusansuma izogende neza.
Ico gikorwa kizoba kigamije kumenya ibitigiri by'abantu baba ku butaka bw'u Burundi, uburaro, uburimyi n'ubworozi, kikazorangurwa n'abantu barenga 15,000 barenga nk'uko umuyobozi mukuru w'ico kigo abivuga. Bitegekanijwe ko urwo rusansuma ruzoba mu kwezi k'8 umwaka uza w'2024 atagihindutse.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com na kuri YouTube na Facebook ni VOA Radio Yacu. Nyuma yayo makuru yo mu biyaga bigari ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. U Burundi buritegura gukora ibarura rusange ry'abaturage mu mwaka utaha 2024. Magingwa ya u Burundi butuwe n'abanyagihugu 13,269,000 n'abantu 111. Inkuru Ijwi rya Amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Mu bikorwa bimaze kurangurwa n'uwo mugwi harimo itegeko ribugenga ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Abagize ibiro byawo bashyizweho mu mwaka w'2020 hamwe no gutangura igicapo kizisungwa muri urwo rusansuma. Harimo kandi ihugurwa ry'abamenyeshamakuru bo mu maradiyo atandukanye bazoshikiriza ingene urwo rusansuma ruzoba ruriko ruragenda. Nicola Ndayishimiye, umuyobozi mukuru w'ico kigo, yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika igitu maharatunganijwe iryo hugurwa kubamenyesha makuru.
Iyi rusansuma izotuma turonka ibiharuro vyinshi leta y'u Burundi n'abayifasha bazokorerako mu migambi y'iterambere. Abamenyesha makuru nabo tubasaba yuko bodufasha guhimiriza abenegihugu kugira ngo bazokwitabire rusansuma atanumwe avuyemo. Icyo ni igikorwa kinini tubasaba, kandi turazi yuko babishoboye mu bikorwa byabo baze barahimiriza abantu bababwira ati yamara kwitabire rusansuma.
Abamenyesha makuru baronkeje unyigisho mu mpera z'ukwezi kw'indwi guheze mu mugwa mukuru wa politiki Gitega bashimye ko leta itabibagiye muri uwo mugambi. Bizoza Adolphe, umumenyesha makuru wa Byizigiro, yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ikintu nyamukuru yakuye muri iryo hugurwa.
Nihereye ko jewe ubwanje naratahuye iki gikorwa n'uburemere gifise, kandi naratahuye vyinshi ntari sanzwe nzi ku bijanye n'inshuro rusansuma zimaze gukorwa mu gihugu n'ivyo twiteze kuri rusansuma uru rugiye gukorwa, kuko rutandukanye n'izindi zari zarakozwe, kuko rukora cyane ku bisata nkoramutima vy'igihugu, uburimyi n'ubworozi. Dusabwa kumenya kandi tukamenyesha n'abandi banyagihugu bizofasha mu iterambere ry'igihugu.
Abo bamenyeshamakuru baribukijwe muri urwo ruganda amategeko y'umwuga azobagenga ico gikorwa. Amategeko azaratewe kw'ibikumu n'abarongoye amaradiyo akorera ku butaka bw'u Burundi. Mukeshimana Jeanne akorera Radio Nderagakura ari mu bashima ko bibukijwe amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru.
Baratwibukije amategeko y'umwuga, mugabo kandi ayo mategeko barayatwibukije bayaroresheje kuri runo rusansuma ruzoba. Ngo baratubwiye yuko muri runo rusansuma ibyo tuzovuga tutazobivuga uko ariko kose canke uko tubibonye kose. Hanyuma baratwigishije amajambo makuru akoreshwa muri rusansuma umumenyesha makuru atarasanzwe azi.
Urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru n'amaradiyo bikora ruzoherekeza abamenyeshamakuru mu gihe cya rusasuma. Posiye Karimwabo azobajeje ico gikorwa yibutse abamenyeshamakuru ibijanye n'ico bazoba bagiye gukora.
Si bishasha bije bari bamaze no kuza baramenyeshamakuru ku bindi bikorwa bikomakomeye by'igihugu. Rero muri uyu mugambi basabwa kubyitondera kujya nyine bama babigenza maze bakashikiza amakuru. Yohoye neza amakuru ato hojwe neza maze bakabwira abarundi ekana makungu ingene uyo mugambi uzuri gusansuma ruzobari kuragenda kugira ngo noneho urusansuma ruzogende neza cyane mu Burundi.
Imiliyaridi 85 mu mafaranga y'amarundi niyo azokoreshwa mu bikorwa bya rusansuma nye n'izina rwimirije mu Burundi. Umuyobozi mukuru w'ibiro by'ugo rusansuma akavuga ko hari ayo leta yategekanije ariko ko hari ayataraboneka. Nicolas Ndayishimiye agasaba abakunzi b'u Burundi gufasha kugira ngo ico gikorwa kizogende neza.
Uburyo novuga yuko leta imaze guha biro ijejwe rusansuma imiliyaridi 45 ku miliyaridi zababa 85 zategekanijwe kugira ngo ibikorwa bya rusansuma bishobore kugenda neza. Numva yuko leta imaze gutanga novuga ibirenze igice cy'amahera akenewe, no kuvuga hafi bitigira 51% kw'ijana cy'amahera ya rusansuma akenewe hamwe ibintu byo gumuko. No saba abafasha Burundi yuko bogerageza bagaterera baba mu buryo canke kwa bumenyi kugira ngo irusansuma izogende neza.
Ico gikorwa kizoba kigamije kumenya ibitigiri by'abantu baba ku butaka bw'u Burundi, uburaro, uburimyi n'ubworozi, kikazorangurwa n'abantu barenga 15,000 barenga nk'uko umuyobozi mukuru w'ico kigo abivuga. Bitegekanijwe ko urwo rusansuma ruzoba mu kwezi k'8 umwaka uza w'2024 atagihindutse.
Urakoze Thierry Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Variste Ndayishimiye yavuze ko bamwe mu bategetsi batwara abaturage imitungo yabo nk'amazu y'ubucuruzi. Nairobi Eloge Wirikaneja.
Perezida Evariste Ndayishimiye yabitangaje afatiye ku myidogo y'abacuruza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bari bahagaritse imirimo ku munsi wa mbere mu gihe yari mu rugendo mu bihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa. Banse kuja ku mirimo yabo kugira berekane akababaro inyuma yo kudugirizwa igiciro cy'amahera bishura buri kwezi akavanwa ku 10,000 agashyirwa ku 600,000 muri rusange. Yavuze ko abenshi muri bo basa n'abagizwe ingwati n'abategetsi bamwe bamwe bihagiye ibibanza mu masoko canke bagafata amazu y'abantu bwite cyabo maze bakishuza ndaza umurengera. Kubwiwe abategetsi ntawo batandukaniye n'abangushi abacangero n'inkozi z'ikibi. Mu biganiro kigufi yahamenyesha makuru ku wa gatatu mu kajoro ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ijwi ryiwe harimo akababaro kavanze ishavu n'ikiniga.
Hagahera iminsi 3 batarasubiza ibyo bibanza mwe trafigan bari bagiragira imigomo ku gihugu reka nanze rero turabe kubanesha nakamara amazi harimo indongozi umuntu agenda agafata inzu ya naka akayikota agaca agenda agacarondera abadandaza umwe wese atanga imiliyoni nk'indwi ku kwezi. Uwo muntu si wenye n'inzu ntiyago wayubaka abadandaza bakagira kuriha umwenye n'inzu bagaca bariha n'uwo muntu. Hari aho numvise umuntu atanga kwa nyene inzu imiliyoni 5 mugawa kanduza mu badandaza imiliyoni 25. Ibyo ni ushobora kubibandanya umudandaza wese acururiza ubuhabayiwe umuntu we w'indongozi nzosanga nta kigogwe kihari kuko nawe yagiye atera umudugararo mu gihugu.
Perezida Ndayishimiye yifatiye mu gahanga atarya umuntu wa mukuru w'igisagara cya Bujumbura General Jimmy Hatongimana yari yaje kumusanganira n'abandi bategetsi bo muri ico gisagara c'ubutunzi ko barya ibiturire maze arabagabisha.
Mere Dravira basitanteri mwese ivyo bintu ngasanga mutarabiheza igituma mutabikora n'uko bajya agenda bahibiturire mwebwe. Ndazi yuko mu minsi yahera twararondeye kugira ngo abadandaza bose bagire ibibanza mu isoko baharuhe neza cyarasi kubera iki abajejwe intwaro nabo bari muri babandi mu rugamba rw'ubutunzi n'urugamba utarurwanye rwogo rurakurwanye none bace ngaho bakamvura bene gihugu ndiko ndarorera nifase barundi bazonsinda mu bana banje muga mwumve ko hari ibara kubona indongozi zishobora gukora ibintu nk'ibyo.
Yavuze ko atazihanganira uwo wese yanyuruza amatungo ya leta canke yarerekera abayiba naho yoba yumva ko ashobora kuba ari igihangange mu butegetsi.
Abantu bagira iterabwoba mu bibazo by'ubutunzi n'ubutungane bagira iterabwoba natwe tugira ibindi turabingena bizogera igihugu cy'u Burundi cyari caramenye mwenyereye uburongozi umega bararemba kandi mwashaka kugira igihaganje mu iki gihugu muhara kuvuga ngo bazohatamikiza hose ngo parije no murabiye ngo sinzo murabira rero nzoca nica hari wigeze kubitugira mu iperereza genda murabe ntari mu mpimbo namutumye genda babe hari ahantu bagira bacishe mu bintu wabi ibintu bivuye ha aragenda bacu barumvikana ndamubajije nti bya bindi gute ngo ntacho nabonye none si ndonda nacho ndacaje gupererereza ko bitoye mu nziwe sai ntari mu mpimbo ayungutse iki umutima w'ucangero muri iki gihugu cy'Uburundi tukureho dukore igihugu cyacu tucubake n'abandi barabakene barakuze natwebwe ntituzoreka gukura nimwe amuzi ko muzokuzwa n'ivyagusa mushake muwe murasenzerise uko n'Imana ntizovyemera
mukuru gisagara cha Bujumbura Jimmy hatumwe Imana ntakaryo yahawe ko kwiregura cyane wagiye cavuze igihe mukuru gihugu yahejeje gutangaza ivyo ekanije urya Amerika ntijashoboye kumuronka kugira gice yivuze ko ivyo president Jimmy yabivuze nyuma y'imitsi mike yagabishije abacamanza ko ashobora kubafatira ingingo ruhasha kubera abakizangonda gonde bitewe n'ibiturire Karinate Tsakian umushakashatsi ku bibazo by'agataka kazi na muntu mu Burundi mwishira hamwe IDHB yabwijwe urya Amerika ko ari manga nini hagati y'ivyashikiriza n'ivyashira mu ngiro nk'umukuru w'igihugu
Le problème qu'on remarque c'est l'écart entre les promesses du président et la réalité.
Ingora ni kinogo kiri hagati y'ivyo president sezerana n'ukuri mu majambo n'ivyukuri atandukanye n'ivyaba mu myaka iheze ariko ibikorwa byerekana ko atacahindutse kuva president Ndayishimiye yaroye ku butegetsi hohoterwa d'abatavuga rumwe na leta narikekwa kubabo rirakomeza hari abantu bategerezwa kuba bari mu mabohero ariko bakomeza kubareza igufa abandi no kubica Igagacisi cavuze ku Burundi ico gihugu ca nyuma gikenye ku isi gifatiye ku matohoza y'umwaka uheze n'ishira hamwe Transparency International riraba ibijanye n'intwari bereye ribushira uyu mwaka mu bihugu 10 bya mbere bimunzwe n'igiturire mu isi President Ndayishimiye yavuga ko ukudahana n'intwaro mbi biri mu bituma igihugu ciwe ca magikenye ibi harabihuriza ko n'abahinga mu bijanye n'ubutunzi bemeza ko n'ubuzima buzimvye bw'unyuwe n'iduzwa ry'ibiciro ku bintu byose byankenerwa muri iyi minsi ari ingaruka mbi y'ibiturire itunganywa ry'ibijyimigambi n'intwaro mbi byo kugihe kirekire eroje uri kaneza juri y'Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare b'umuryango w'Afrika y'Uburasirazuba EAC mu gihugu cy'u Burundi bafunguye hakoreshejwe ingufu umuhanda uhuza Karuba na Sake wari wafunzwe n'imitwe yitwara igisirikare ya Wazalendo inkuru irambuye Jimmy Shukran bakomera
Aho uyu muhanda wari wafungiwe ni mu birometero bigera kuri 36 uvuye mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru ni umuhanda uhuza groupe maza Karuba Mushaki na Shasha ziri muri sheferi ya Bahunde mu gihe kingana n'isaha yose nta modoka cyangwa moto yashoboraga kuva Karuba ngo yinjire muri Sake cyangwa se ziva Sake zijya Karuba Amakuru twahakuye ubwo twahageraga nuko izingabo za Wazalendo zigizwe n'insoresore zo muri utwo duce zishyuzaga amafaranga ku modoka na moto kugira ngo zibashe gukomeza urugendo Bamwe mu baturage twasanze nyuma yo gufungurwa k'uyu muhanda bavuze ko yimitswe ishinja leta ya Kongo kubitubahiriza amasezerano bagiranye yo kubitaho cyane Kongo batabona ibyo gufungura Inyura muri uyu muhanda usanga abasirikare bijujuta ko leta itabitaho ko nabo bagomba kwirwanaho ubwo twabegereye dushaka kumenya mu byukuri ikibazo bafite banze kugira icyo batubwira Josue Bumva gato umwe mu bayobozi b'inzego zibanze muri groupe ya Karuba aratubwira igitera Wazalendo gushyira bariyeri nyinshi mu mihanda yose
ibazo bya Wazalendo byagombye kuba byarangira iyaba guverinema yagombye gukurikiza ingingo zimwe na zimwe bitewe nuko batari encadré na guverinema ya Kongo kandi ibakoresha bakashaka indamu bagashaka maramuko mu baturage ariyo mpamvu bagenda bashyiraho gara ama barrière illégale Uro guverinema ya Kongo nuko yagombye gukoresha bari abazalendo ibibuka ikabahereza umushahara ikabahereza za equipment ikabahereza ibyo kurya kugira ngo abaturage bataza guhura na za konsekansa abazara indu bagenda babageza.
Uyu muhanda waje gufungurwa nyuma yuko ingabo za yasezi je kufungura bagenzi bakabona inzira. Ni igikorwa cyashimishije abatuye utwo duce nubwo bari bamaze igihe basaba ko ingabo za yase ziva mu gihugu.
Hano yase ducunge umutekano turi kuryama tugasinzira ndakibaza akazi karakomeje kuburyo ahandi bari kurara hanze bari no kwiruka ariko twe turatuje ndakibazo gihari dufite umutekano.
Ingabo z'abazarendu yase kigera muno zaragiye yase zigera umu tubanye neza ndakibazo ndamuturage wahohote gwacanwa ngo hagire ico bajana yasigame. Ahubwo iyo bazalendu bajanye nginga yase zihuta kuja kuzishikira zikabungabunga umutekano w'abaturage ndakibazo.
Utuduce tubarizwa mu mubare munini w'imitwe yitwaje intwaro yashyizwe mu cyo leta yise wazalendu ikomeje kuzengereza abaturage. Ibi byemezwa na Bwana Emmanuel Ndayambaje umuturage uturiye Karuba.
Abazalendu babaga muno banateshaga abaturage umutwe akabigiye baje nijoro bakarara bari kurasagura agerege babafatira umwanzuro burandi guca ndamunduza umuzalendu wagera muno. Yambaye tene nubwo yakwambara tene abafite kibari yabageze muno akamurazimisha mbega gukura miteni akamanza aja kuri kura maje gusura nk'umujyango gwe kabona akagaruka musande ariko muno bakoraga patrouille nijoro nda.
Aba baturage bemeza neza ko kuva ingabo za wazalendu zivanywe muri aka gace umutekano ugenda urushaho kuba mwiza.
Itandukaniro ya sindi nyanyasa esanda mundi chokoza kumuzalendu we mwabaga mwahura wa akaba yagukubita nangwa se akaba yakwaka dufite ariko buno ndakibazo dufite kabisa nambo hano ya sirahari na polisi sirahari iyo bakuvamiye uje kuri polisi ibibazo byo mu mijyango kanabikemura takibazo gihari.
Nubu ngubu abaturage bafite nginga bakazijana bahitaga biyambaza ya se bakakora ibyihutirwa ingaza bakazirekipera bakazisubiza abaturage byabo bakazisubirana ni ubwo mutekano dufite ni karu bege abazalendo bari barungu mungu ngumu na M23 abaturage ndamutekano bari bafite bari bazi ukisaha kusaha banagwana kubeho mu ngumi karuba bamwe bararasanya abaturage menje nibo bapfuye umungumu.
Nubwo abaturage bavuga ko hari ikingabo za yase zigenda zihindura bamwe mu banyapolitike bo mu teritwari ya Masisi bo bafite impungenge ku mikorere yazo. Uyu ni Bwana Shukuru Rushekeri Abraham wo mwishyaka ACP.
Kabona rero yuko yase iba ikolabora cyangwa siganira na nimitwe ya M23 ibyo ngibyo bikazana imbungenge mu baturage ba Masisi. Twebwe ntabwo twemera yuko yase yaje kuzana umutekano ahubwo yaje kubanga Monisco itumbera gusa ireba iby'intambara zirimo zikorwa muri Masisi.
Mu minsi yashize ingabo za yase zashyamiranye na wazalendu bitera impagarara mu mujyi muto wa Sake mu teritwari ya Masisi. Ibi byateye abaturage bo muri ako gace kuzishinja kuzikorana n'inyeshyamba zayo mu 2023 byarangiye abaturage bagera ku 10 bahakomerekeye undi umwatakariza ubuzima. Icyo gihe Kapiteni Nsabimana Norbert umuvugizi w'ingabo z'u Burundi ziri muri yase muri Congo yateye utwatsi byavugwaga n'aba baturage avuga ko bafite ubutumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Jimmy Shukrani bakomera Ijwi rya Amerika Igoma.
Ni hano dusoreje ikiganiro cyanyu iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi aho muri hose ku migabane yose y'ishidu ukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande rimi gakondo dore umugani uyu munsi amavuta y'umwana yuzura igisambu ntiyuzura igisabo. Murangize icyumweru neza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Bifurisha mahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Mukanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki maze rero mugire w'icyende nziza murakarama.